Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no muri Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane Nina hazwingiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Zimwe mu ngingo nkuru zikigize leta ya Tanzania yongeye gutangaza ko yifuza kubona impunzi zose z'abarundi zahungiye ku butaka bw'ico gihugu zitahuka. Abimu buhungiro nabo kwa kabiri kugahera batarakinjura bagabishwa gutabwa mu mvuto.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'ils puissent encourager les réfugiés à y retourner.
Uyu akaba ari Lewis Madge atwara ishami mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika. Aha muri makasigura ko icuka kiri mu Burundi kitarico gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Tubafite na bishasha iwanyu mu ntara tuzoza turabwira ibyibukwa uko amatariki atashe. Ako imbere kuja ku idonido yo nkurunce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make ko Daniel Toroitich Arap Moi yabaye perezida wa Kenya umwanya muremure gusumba abandi ba perezida bose baramukijwe ico gihugu yitavye imana uno musi ku myaka 95. Mu kiganiro namenyesha makuru umuhungu wiwe Gideon Moi yavuze yuko se wiwe yitavye imana nka saa 11 mu gitondo, ni kuvuga saa 10 mu gihugu co mu Rwanda no mu Burundi. Ndi Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya kuri no mwanya yahojeje umuryango wiwe. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ku buryo buramvuye. Tukiri muri ico gihugu nyene ca Kenya, igipolisi cashikirije ko abana b'abanyeshuri 13 bapfuye mu misunikano yabaye ku ishuri ry'intango bigako mu gisagara ca Kakamega. Igipolisi kivuga ko abandi barenga 20 bakomeretse nyuma yaho aba banyeshuri bari barekuwe ejo kuwa mbere ngo batahe muhira. Ntibiramenyekana igihe iyo misunikano yatanguriye. Umukuru wa polisi muri ico gisagara ariwe David Kabena yavuze ko amatohoza yo kumenya ivyabaye vy'ukuri yatanguye. Aba demokrate muri Sena ya Amerika bariko baraburanya perezida Donald Trump hamwe n'abamuburanira ejo kuwa mbere barangije gushikiriza uko biyumvira kukungene biteguye kuzoteda beza canke begeka ivyaha kuri Trump. Ni mu gihe bisa n'ibigaragara ko Trump azokwezwa. Umukuru aserukira aba demokrate muri izo mburano ariwe Adam Schiff yabwiye abasenateri bose uko ari jana ko vyagaragaye ko Trump yakosheje ko atagisigaye atari uko umwegeka ko ivyaha, ariko abashingwa manza baburanira Trump basaba ko yezwa ejo kuwa gatatu. Niyo Sena yatunganya itora rigamije kumenya ko yokurwa ku butegetsi canke akabugumizwa ko. Amatora yo ku munsi wa gatatu azoba ashingiye ku vyaha bibiri vyagirizwa Trump. Ica mbere ni ugukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden. Ica kabiri ni ukubangamira ibikorwa vy'abashingamateka. Umugera wa corona umaze guhitana abantu 425 mu Bushinwa ushobora kuba wavuye kuduhungarema. Abashakashatsi b'Ubushinwa niko babisigura. Abategetsi muri ico gihugu ntibaramenya neza ingene umugera uva ku bikoko ukandukira abantu, ariko bibaza ko kubera amasoko amwamwe mu Bushinwa yandira hanze amasoko amwe yandira hanze aho ibikoko vyo mwishamba hamwe n'ibitungano bigurishirizwa bishobora kuba vyarabaye intandaro. Gushika mu gatondo to kuri no wa kabiri mu masayo mu Bushinwa abo mugera umaze guhitana bari kuri 425 nayo barenga 2020 baramaze kuwandura. Ishame mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu mpunyapunyo yiteze ko abandura bazobandanya kwiyongera mu gihe ibipimo biriko bikorwa 2000 by'abantu bitaratanga inyishu nimba bafise umugera canke badafise umugera. Amerika ku munsi w'Imana yatanguye iminsi 14 yo kugaranira abantu ahantu hamwe. Abanyamerika baje bava mu ntara ya Hubei yongera yimu uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika batari ibake baza bava mu Bushinwa. Na Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 na metero 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja ku 19:22 ku isi yose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu kiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikazi leta ya Tanzania yongeye gutangaza ko yifuza ko impunzi zose ziri ku butaka bw'ico gihugu zotahuka abarenga igihumbi bahungiye mu ico gihugu mu mpera z'umwaka wa 2019 bimwe ubuhungiro bahawe ukwezi kumwe kwa kabiri ko gukinjura bitabaye uko bagatabwa mu mvuto ishamwe mpuzamakungu gitaha uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi Human Rights Watch riteri vyatsi ingendo ya Tanzania abasubije risigura ko abasubijwe mu gihugu c'u Burundi bashobora kugirirwa nabi ibindi turabaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushinganje bw'intwaro hagati y'imigenderanire ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwi ziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi nkuko vyanditswe n'ibinyamakuru abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri incuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu vyifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano nituza vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu Umusa bategetsi ba Tanzania bifuza ntarengwa ko mu Burundi wa nyuma yoba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka iruhande y'ubutumwa hari kimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha kubijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 uyu mwaka uheze barankiwe kwakirwa mbere mu kurugisa atakijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu kambi ya uta barundi bahozemmo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba inayo basubiye kugana yavuze ku munsi wa gatanu windi guheze ko bahawe kiringo kitarenga kwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi Remedius Pesambiri
bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira icyo gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasubizi wabo kubera harimo abana benshi tutoca tumirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch gitaha agateka kana muntu yemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo Louis Majali Sarukira muri Afrika yo hagati yabibwije ubya Amerika mu kiganiro cihariye
En novembre Human Rights Watch c'est entre en Tanzanie particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele 13
Kwa cumi na rimwe umwaka uheze Human Rights Watch yavuganye n'impunzi 20 zahoze mu ikambi za Nduta Nyarugusu na Mutendeli 13 muri bo bahungiye mu Buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku ngumu mu Burundi bane kuri ndwi bari batahukanywe babyishakiye hagati yo kwa gatatu 2018 no kwa gatandatu 2019 bavuze ko imbonerakure zabatse amahera n'ibintu bahawe na ACE 12 nabo bavuze ko basubiye guhungira mu Buganda kubera umutekano muke mu Burundi
rendre en Uganda enfin d'échapper l'insécurité au Burundi.
Izo mpungenge ntacyo zibwiye Pesambiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze arabagizi ba nabi.
Watatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji jina wakimbizi haitakuwepo na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile
hati. Tuzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera. Niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanya n'imwe bobaha. Igikurikira si kindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazamanye n'imiryango yabo mugabo usanga afite abana batanu. batandatu indwi canke umunani badafite ico bafungura rero gacaje mu barabara gukwana n'abagizi banabi niho muca mubona itero kumayira aja kurondera icagaburira abana niyo mpamvu twatanze kwezi guheze tuzomujana mu rukiko ingingo n'ukuri hadabu canke afungwe ubugwaneza bwacu uraba ico bwatuzariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo ni byiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo izo bibazo bazavuga ko bafite ntubanza kwinjira mu ikambi hanyuma ngusaba ubuhungiro oya abo barenze amategeko bafatwa nk'abayeho mugabo muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraje mu buryo mu Burundi ku buryo yokangurira impunzi gutahuka kiretse ababyishakiye. Tanzania yari kwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe cyangwa ngo yirukanwe isubizwe mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Mu kwezi kw'icumwaka uheze Leta ya Tanzania yayarahira arengwa ko impunzi z'Abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cyazo. Amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'Abarundi yarahagaze agirisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha. Impunzi z'Abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nk'uko ibitigiri vy'amashirahamwe afashe impunzi na ASR vyerekana. Izerekeye ni ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimo Abarundi ariyo Mutendari na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko Abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe mpuzamakungu amwe amwe yitaye impunzi hamwe n'ay'Abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu Burundi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Hello Jowirikaneza, tukiri mu gisata c'impunzi z'Abarundi abari mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo bavuga yuko bahangayikishijwe no kutagira isoko ibegereye hagufi yaho baba giye gusuma bahura n'ingorane zitari nke bagasaba RCR kubaronsa isoko ibegereye. Inkuru iramvuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ugeze muramwe mu mayira y'isebere ni gatanga umunsi wa mbere n'uwa kabiri kuwa kane ndetse no kuwa gatanu uhurirana n'urujya n'uruza rw'impunzi z'Abarundi ziba zivuye mu nkambi yo Murongwe zigiye muri ayo masoko ari mu birometero birenga 7 naho batsi yo nkambi. Ndayikeza Odete numwe mu mpunzi z'Abarundi zaganire n'Ijwi rya Amerika yatangiye atubwira uburyo babangamiwe no gutura kure y'isoko.
Tugiye gusuma kenshi baratwiba cyane hagize icyo tuba duyitwaje dushobora muri utu twarondeye mu nkambi bakatwambura bakatwamurira mu nzira tutarashikayo bya bindi byose bikaba bihombye. Kumbe na ka kunywa rugiye kurondera ntukaronke cyanke ya mpozi y'umwana warugiye kurondera ntubukirose rero ibyo twasaba ko mwotwegereza isoko mu nkambi hafi igigeretse ko tugenda n'amaguru tukagaruka n'amaguru tubatwarushe benshi duca tugwara ntacyo dusubira kuronka twihereza. Kandi kindi naco iyo duhuye nabo bagizi banabi batubwira ati mwebwe muri mpunzi ntimwemerewe gusohoka inkambi. Ni ukuvuga yuko twebwe nk'abarefuge twasaba yuko mwotwugururira isoko hafi mu nkambi kugira ngo natwe bitworohere iby'iwacu bireke kononekara canke guhomba.
Izi mpunzi zirema amasoko y'isebere ni gatanga zemeza kandi ko kuba zigana amwe muri ayo masoko nta rupapuro rw'inzira bahawe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi biri mu bituma bohoterwa na bamwe mu bantu bavuga ko bakorera inzego zishinzwe umutekano kuko hari igihe babambura amafaranga.
Ikibazo dufise yuko isoko bayishize kure dushobora kugenda za sebere bakatwambura amafaranga y'iwacu tugahohoterwa tugafunga ngo mama ngo nta bibare twagendanye niyo ngorane dufise. Kandi kugira brema uronke abaza kugusanga aho bagufatiye utwabo baba batukwambuye.
Irakoze Fabrice ni impunzi yo mu nkambi ya Murongo avuga yuko kuba bamaze imyaka 2 muri iyi nkambi ntasoko bafite hari byinshi bahomba.
Icyo duhomba nuko dufaranga baduhaye tugiye gusoma buherera ku ma transport ku matike kugira ngo dushikane n'ibyo dusoma. Icya kabiri ugiye mu isoko iyo soko y'isebere canke y'igatanga barakwiba dufaranga uba wajanye. Twasaba rero yaba nka UN itwemereye haseri bakadushirira isoko hagufi kugira ngo bitworohere utwo kujya tuba tugiye kuronderera abana kugira dushike dukwiye nkuko tuba twagiye kusoma.
Nubwo bimeze gutya, ishiramwe rya seri binyuje mu ishiramwe rya ARD ntaragasoko bubatse hafi inkambi ya Murongo, ariko ako gasoko kakaba kataratangira gukoregwamo. Mwumenya yuko ishiramwe rya seri mu manama atandukanye rikorana n'impunzi z'Murongo bazikangurira kubaho nguko abaturage b'abakongomani batuye Murongo n'imarindi babayeho, bagasangira nabo amashuri, ibitaro ndetse n'amasoko. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika, Murongo yo mutara Kivuye.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda, ahavugwa bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare babangamiwe n'iduzwa ry'ibiciro vy'amazu babamwo. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yabagendeye bamusigurira ivyico kibazo.
Ikibazo dufite nk'abanyeshuri ni uko ibiciro by'amazu byariyongereye ku giciro nyine kikubye icyo twasanze, byatewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bwiyongereye.
Abo banyeshuri bavuga ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ribahangayikishije. Abamaze igihe biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare baragereranya ko ibiciro byahoze n'uko ubu bihagaze.
Ubu twe mbere twabaga mu nzu y'2020, ariko ubu turikwa mu nzu y'2050. Tubamo turi bane, urumva twapfuye kwikombina, ariko ubu ngoraga nk'icumi k'agashambulete gato. Ukageze ku 2020, so ya 2020 gushyira bigenda byisa nk'aho byikubye kabiri nyine. Ibiciro byarazamutse bikabije cyane.
Ukurikije uko imyaka yagiye ishira, ngiye nahageze 2016, ariko nahageze inzu uyishyura 15,20, kugeza ubu ngubu iyo nzu n'ubundi urayishyura 25.
Uyu watangiriyemo?
Ya.
Aba banyeshuri bakeka ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ryatewe n'uko mu ishami rya Nyagatare hazanwa abanyeshuri benshi batari bahasanzwe. Umubare w'abakenera amazu yo kuba musa nk'urutu bwinshi amazu bituma bene yo batumbagiza ibiciro.
Hano bahazanye abanyeshuri benshi, none ubona bibaye nk'ikibazo ku bigo cy'intu dusupportinga twese ku mazu. Byari bigoye, ukabona nko gutangurana.
Nuko twagiye twiyongera uburezi bwaje hano, twari turi supposed yo kuba turi irukara. Urumva byagombaga guteza ikibazo. Kaje turi abana 3,000 bisanga abandi bari bahasanzwe.
Nk'iyo ugerageje kubaza abantu ukodeshana nabo, ntago yakubwira ngo biterwa n'ibi. Gusa iyo abonye abanyeshuri babaye benshi mu karere, ahita yumva ko nyine amafaranga yabonetse wenda agahita azamura. Nicyo ntekereza. Wenda nk'ikindi dushobora gukeka ni kuba umubare w'abanyeshuri babaye mwinshi, kandi nanone inyubako ziri mu karere ka Nyagatare ukabona ni nkeya cyane paraporo y'uwo mubare tugomba kwakira.
Aba banyeshuri babwiye Ijwi rya Amerika ko kubera amazu ahenze, hari bamwe bashatse amazu mu bice bya kure y'umujyi ku buryo bakora urugendo rw'isaha n'amaguru bajya cyangwa bava ku ishuri. Uretse no kuba bakora urugendo rurerure, ariko bavuga ko rimwe na rimwe hari n'abahohoterwa mu nzira bataha, cyane cyane mu masaha y'umugoroba.
Nkatwe nk'abakobwa hari ikibazo cy'abantu bafatwa ku ngufu, hari ikibazo cy'abantu bibwa nk'amatelefone ukaburi kugenda bakayibwa icakuza gikapu cyawe. Dufite ibibazo byinshi.
Ingaruka zo zirahari nyinshi, cyane ko iyo ntaba muri hosteli biba binsaba yuko ndaza gukora inshingano zo mu rugo, nakita ko ari nko mu rugo nangiza nkagire ko n'inshingano z'ishuri. Wenda ikindi navuga ku mutekano, umutekano w'abari mu mukeya hari nk'igishora gutaha wagize tidendende cyangwa hari amasignment warurimo wagira mu nzira ukajya kumva igikapu kigushikuje ugasanga nyine umuntu yiga avuga ngo ibyo byose reka ntaye kare kugira ngo bataza kunyaka itwanje ndi mu nzira
byigeze bikubaho cyangwa hari abandi uzi byabayeho
njye ntago birambaho uretse ko hari abanyeshuri benshi twigana byabayeho abo batwaye imashini abo batwara amatelefone kandi ugasanga n'ubundi bari gutaha mu nzira zo natwe tunyuramo hafi
hano twavuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke
ntago twavuga ko ari umutekano muke ahubwo twavuga ko ari nk'ubujura cyangwa urugomo nk'abo ku bakobwa wenda hari igihe babafata ku ngufu izo kese zijya zibaho no muri kaminuza ni nacyo kibazo duhura nacyo
ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko iki kibazo kizamuka ry'ibiciro by'ubukode ryabayeho kuko nyuma y'uko abanyeshuri babaye benshi mu mujyi ariko ko hari ingamba zafashwe kugira ngo bene amazu badakomeza kuzamura ibiciro cyane
ayisabye tuyihabwa na Perezida wa Repubulika ntitwakwemera rero yuko abantu bahinduka babonye ubundi ayo mazu yari yarabuze abayajyamo uyu munsi yabonye abayajyamo kubera yuko Perezida yaduhaye universite hari naho twagiye tubikemura biranashoboka icyo numva navuga gusa nuko twebwe tutemera kuzamura ibiciro uko abantu biboneye kindi tutakwemera nuko abantu babona inyungu zirabunomo ntabwo byaba ari byo ariko nanone uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nanone ntitwavuga ngo turabuhagararaho tuvuge ngo ntabwo uri bwongeze ntabwo uri bwongeze ahagataho niho tuvuga ngo ongeza ariko wikongeza ukabije
abiga muri iri shami rya Nyagatare rya Kaminuza y'u Rwanda bavuga ko amacumba hari yatanzwe haherewe ku bafite ubumuga kimwe n'ababa mu byiciro by'ubudehe by'abatishoboye kurusha abandi abasigaye basabwa kwirwariza bavuga ko ingendo ndende bakora bajya cyangwa bava ku ishuri nazo zibatwara umwanya muremure bakabaye bakoresha mu kwita ku masomo bikaba binagira ingaruka ku mitsindire yabo ku bw'aba banyeshuri leta ikwiye kubaka amacumba ahagije ku buryo abanyeshuri babonaho kuba hahendutse kandi hegereye ibigo bigaho kugira ngo barusheho kwiga no gutsinda neza
turi abanyeshuri bashyizeho nk'amacumba ahagije tukajya tuza tuje mu mashuri twebwe tukajya tumenya struggle yo kwiga ariko ubu ndaha
Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku bwa radio y'Amerika
leka tugumenga honyene mu Rwanda Claude ahavuga abanyagihugu baba mu kigwa cha Nkombo ni mu burengerazuba bw'ico gihugu basigura ko serivisi z'ubuvuzi bahabwa zikomeje kubangamirwa no kutagira ibikorwa byiza remezo vy'amabarabara atandukanye inkuru ya mugenzi wacu Temistocle Mutijima
Nkombo ni kimwe mu birwa binini bibarizwa mu kiyaga cya Kivu biri ku ruhande rw'u Rwanda kiri ku buso bwa kilometero kare hafi 30 n'abaturage barenga 19,000 mu bijyanye n'ibikorwa remezo by'ubuvuzi iyi Nkombo ifite ikigo nderabuzima kimwe gishobora gutanga serivisi zibanze ku barwayi kubo bigaragaye ko bakeneye serivisi zisumbuyeho kandi barembye cyangwa se ababyeyi babyara babazwe abo bambutswe ikiyaga cya Kivu bakabona gufata ingobyi y'abarwayi bageza ku bitaro bya Gihundwe nabyo biri mu karere ka Rusizi icyakora bitewe n'imiterere y'umuhanda Kamembe Buseka nka wangiritse cyane ku buryo mu bihe nk'ibi by'imvura ubutakiri nyabagendwa ku munsi imvura yaguyeho kuri bene abo ubuvuzi busa n'ubuhagaze
namwe murebye uwo muhanda uva Buseka kugera Kamembe niho ingobyi y'ababyeyi inyura ambulance bwe mu bitaro bya Gihundwe iyo rero imvura yaguye ntabwo bishobora kugira ngo ambulance igere hariya no kuva hano kugira ngo umurwayi ave hano bamutware bamugeze ku mazi ni ibintu bigoye kubera ikibazo cy'imiterere y'ubutaka bwacu
kumanuka imodoka ije kureba abantu usanga ari ikibazo na cyane cyane hano kuri 100% naho kumanura abantu usanga ari ikibazo barimo igihe bashaka abantu bamanura abantu bakababura abagabo ba hano baturanye na hano bakajya kubakangura mu ngo zabo harimo igihe basanga batahibereye ugasanga ari ikibazo
izo ngorane zishingiye ku bikorwa remezo bituma batabonera ku gihe serivisi z'ubuvuzi zirateza ingaruka zirimo n'impfu kuri bamwe
iyo umubyeyi utwite cyangwa umubyeyi urikunda bamujyanye hari ubwo ambulance ibura ndetse agahasiga n'ubuzima hari kaya nk'ebyiri zabaye ku buryo ababyeyi basize ubuzima hano hafi bategereje ambulance ikaburaho nyura ababyeyi bagasiga ubuzima
njye navuye hano tuherekeje mu twageze ku mazi tutegereza ambulance nk'amasaha 3 twageze saa 4 duhava saa 8 turi gutegereza ambulance turayibura kubera ikibazo cy'imvura ambulance tugezeyo tubwira ko bari babuze aho banyura
ntangaruka byagize nko ku murwayi akaba yarushaho kuremba
nyine yararembye nubwo yapfuye ariko yapfiriye ubwo igihe ariko yageze kwa muganga yarembye kubera ko twari twabuze ambulance
iki kibazo abatuye Nkombo bavuga ko kimaze igihe kirekire kandi ko nta gihe batakigeza ku nzego z'ubutegetsi ku buryo no mu nama y'umushyikirano ya 2018 bari bakigejeje kuri Perezida wa Repubulika abemerera ko uyu muhanda ugomba gukorwa Kuri uyu wa kane ubwo Minisitiri w'Ubuzima yasuraguye umurenge mu bukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya Ebola, icyo kibazo cyongeye kuzamuka kandi.
Ubu ngubu hagize indembe birangombwa ko yoherezwa mu bitaro bya Gihundwe n'iyivu imaze kugwa n'iyitaguye, bisanzwe ari ikibazo kubera umuhanda uri hakurya hariya udashobotse, ariko noneho iyo yaguye ejo biba ari agahomamunwa. Birasaba rero ko wa Minisitiri w'Ubuzima ko ari nk'ibishoboka habaho ambulanse yo mu mazi yihuta ifite equipment zose za ngombwa ku buryo igihe habaye transfer kuva hano umurwayi ashobora kugera ku mazi hakoreshwa inzira y'amazi kuko umuhanda wo kugeza ubu bidashoboka.
Ni ikibazo Minisiteri y'Ubuzima yizeza ko igiye kuganiraho n'izindi nzego hagashaka igisubizo kirambye, nubwo Madame Diane Gashumbu yiyobora atagaragaza igihe icyo gisubizo cyaba cyabonekeye.
Abaturage ba hano bafite ubwato bubambutsa bukabageza hakurya aho babasha kugera ku bitaro byo mu karere ka Rusizi, ariko icyo bifuje ni umuhanda. Bifuje umuhanda kuko bavuga bati imvura yaguye umuhanda uranyerera, ariko nanone bakifuza ubwato bwisumbuyeho. Ni ibintu twemeye ko tugiye gufatanya na bagenzi bacu kuko ni ibintu bikenewe koko, tukareba mu mikoro dufite ibyo bintu tukabikora kugira ngo abaturage babashe kugana amavuriro bitabavunnye.
Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko ibibazo bijyanye no kwegereza abaturage ubuvuzi biri mu by'ibanze Leta y'u Rwanda yahagurukiye. Icyakora ingorane zishingiye ku bikorwa remezo by'imihanda bidahagije cyane cyane mu bice by'icyaro n'iharika bitari nyabagendwa biracyari intambamyi kuri uwo mugambi, atari n'aha muri Nkombo gusa. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nuko rero nshuti bakunzi bacu, nari nababwiye yuko hari bishasha tubafitiye mu kiganiro Iwanyu mu Ntara, uko umunsi uzoza uraza kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, tugiye kuza turabashikiriza ibyaranze amateka, ico tuba twibuka ku itariki iyo ariyo yose. Nk'uno munsi imyaka 225 irarumanye umunsi kuyundi Ubufaransa buciye ubucakara mu bihugu bwakoronije, hari igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mu 1795. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza niyo yaduteguriye ibyaranze amateka y'uno munsi.
1795 nibwo inama y'igihugu y'Ubufaransa yemeje itegeko rica ubucakara mu bihugu bwakoronije abaturage babyo bahabwa ubwenegihugu. Iryo tegeko ryari ryarabanjijwe n'iryo mu 1791 ryemezaga ko buri wese yisanzura mu Bufaransa kandi ko hati ku ibara ry'uruhu rwe ahafite uburenganzira busesuye bw'umunyagihugu iyo yujuje ibyangombwa biteganywa n'itegeko nshinga. Mu mpaka zagiwe n'intumwa za rubanda zarimo nama y'igihugu hemejwe ko ubucakara ari icyaha kibasira inyokomuntu. Gusa rero iryo tegeko ntiryubahirijwe igihe kirekire, ubucakara bwahise bwongera gusubizwaho mu bihugu Bufaransa bwakoronije. Ubucakara bwaciwe n'iteka rya Victor Schuchel ryemejwe n'inama ya Leta yateraniye i Paris mu kwezi kwa kane 1848. Icyo gihe abacakara 1,250 bagizwe abenegihugu, bashebuje bahabwa indishyi z'akababaro kuko bambuye imitungo yabo, nyamara abacakara ntibigeze bahabwa indishyi z'akababaro.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Ejo muzo kumviriza ibizoba byaranze amateka, itariki tuzoba tugeze ko azoba ari nk'igihe twatanguriye. Mushobora kuja kuri Instagram yacu, naho nyene ariyo VOA radio yacu, murahasanga amafoto atandukanye yerekana ibyaranze amatariki atandukanye kuva mu kwezi kwa mbere. Mwakoze nshuti bakunzi gutega amatwi kino kiganiro Iwanyu mu Ntara, mwateguriye mwongera mushikirizwa na Joe Diane na Hazu yakoze, Macbili ya Bero yacegeranije hamwe na Ingenieur Drius, twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe tuyifurije kururanirwa mu vyo murimo.